Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 26 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu ntara ya Afrika yo mu Buseruko yakoraniye i Kampala mu gihugu cya Uganda mu mpera z'indwi yarayirangiye. Yarongeye Kiringo, umwunganizi mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Uyu munsi ku wa mbere naho i New York byitezwe ko intumwa idasanzwe mu nyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ku Burundi Michel Kafando ashikiriza inama mpuzamakungu ijeje umutekano. Ikiganiro cya raporo yashikirijwe umunyamabanga mukuru wa ONU ku kuntu ibintu byifashe mu Burundi. Abandi bategetsi bari ku rutonde rw'abafata ijambo muri iyo nama ni ambasaderi aserukira igihugu cy'Ubusuwisi mu ishyirahamwe mpuzamakungu Gerald Galaber, ari nawe arongoye umurwi ujejwe ikibazo cy'amahoro mu Burundi, hamwe n'umwunganizi mu biganiro bihuza Abarundi Mkapa. Mbitekanuje rero kwa bategetsi bari mu nama mpuzamakungu ijeje umutekano baca baganira n'abo bategetsi kugira ngo bamenye ido n'indo y'ukuntu umutekano hamwe n'ibindi bibazo bya politiki byifashe muri iki gihe mu Burundi. Mbega ku bwanyu ingingo yo kongera ikiringo umuhuza Benjamin Mkapa isiguriki. Hari ikintu cyeza agatima kwico kiringo cyongerejwe kizohakaryo abanyapolitike b'Abarundi ko kwikibuka bagapfundika ingingo zizotuma Urundi busubira gufata inzira iterambere mu buryo bwihutirwa. Mbega ikintu mwiteze mu nama mpuzamakungu ijeje umutekano ya ONU uyu munsi ni ikihe? Ikintu mwifuza ku inama nkuru mpuzamakungu yoshikako ni ikihe? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Nyangoma Leonard yahoze ari umukuru urunani Senarede, akaba kandi ari umukuru mugambwe CNDD. Nyangoma yarigeze kuba kandi umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu Burundi. Mwiriwe neza mushikiranganji Nyangoma.
Amahoro neza Frederic umpaye na kanya nuramutsa Abarundi nibatunga mutso y'urukundo n'amahoro naho nzi amahoro adashemeye mu gihugu.
Murakomeye?
Ego turakomeye weho.
Nanje ndaho.
Ego.
Turi kumwe kandi na Terence Ntiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati hamwe n'inyigisho zibereye, akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji. Muriwe neza mushikiranganji Terence Ntiraja.
Ndakora mukije meje ra Confederation Nkundikije ndaramukije n'umutaba Nyangoma Leonardo nongera mesha kuvuza yuko mutuye hano mu Bujumbura mu Burundi kandi igihugu gitekanye kingoma n'umutekano muri bo cyose mu makomune yose n'intara zose zo Burundi.
Murakomeye namwe?
Yego turashimira Imana kandi bimeze neza.
Yego me turi kumwe kandi na Idefonse Rugema umurunda ba mu gihugu cy'Ubwongereza. Mwiriwe neza Idefonse Rugema.
Mwiriwe shingana ngundi kije nkaba ndamukije nabo bashinga nahe tugira tuyage.
Murakomeye?
Ego tumeze neza turashimira Imana.
Ego mereka dutangure kuri mwebwe nyene mushinga nahe Defense Rugema mu nama y'abategetsi bo mu ntara ya Afrika yo mu Buseruko bara izi nama nkuko mwavyumvise mu ndwi iheze, bakaba rero barongereje ikiringo cy'umuhuza Benjamin Mkapa mu biganiro by'Abarundi. Icyo kiringo ku bwanyu gisigurike?
Ego icyo kiringo nibaza yuko ikibazo nyamukuru n'ukuraba yuko umwanya umaze gutangwa kugira Abarundi baganire umwanya warakoreshejwe mu nzira nziza, mu nzira yo kuronderera abanyagihugu amahoro, kuko ubu nibo bababaye cyane uko ibyo biganiro biteba, niko ingorane zibandanya ziba nyinshi mu gihugu. Ibyo rero murazi yuko hariho abanyapolitike bari bitwa ko serukira abanyagihugu aribo bari imbere kugira baganire. Hanyuma rero ibyo boshika ko nibyo abanyagihugu nibo babahanze amaso. Icyo kiringo rero bongeye uwo mushinga nawe Mkapa nibaza yuko nta wuzi neza yuko ari kintu abanyagihugu bashobora kwizera kuko abanyagihugu basana iyo ndi kuvuga abanyagihugu ngaha muribuka yuko hari abarundi ibihumbi amajana ni bari hanze y'igihugu abo bantu barababaye cyane abo bantu rero nico gituma abo barundi bene wacu nico gituma twovuga yuko ibiba byose byoba ari uko bashira imbere ingorane zabo bakaraba ingene bava muri izo ngorane
kubwanyu rero e defense rwima ico kiringo nta cizere kibahamwebwe ko ubu hazogira ikivuyemo
ico kiringo urumva byose biva ku ku bushake bw'abashaka kuganira ahanshatse kuvuga ibibazo dufise mu Burundi n'iby'abarundi nitwe twategeza kwitorera inyishu kuko nitwe tuzi ibyo dupfa ibyo cyo kiringo rero cuwo mushinga nahe mukapa n'umunyamahanga dusa n'uko umenye ingorane zacu turiko tuziha abanyamahanga kugira badufashe kuzitorera inyishu mugari kibazo
aho ni uho bari kibazo gihambaye mushinga nahe defense muri ko muvuga ko ibiganiro yitunganijwe ka bihagarikiwe n'abanyamahanga bitoba bitonyaruka nkuko ibyo biganiro byo biri hagati barundi
sindabyibaza n'ukuri kuko abarundi turacyafise ingorane y'ukutabona ingorane zacu co kimwe n'ubu urahejeje kumviriza umushinga nahe Terence na Iraje avuze yuko ngo amahoro ari umusasagara mu gihugu igihugu gitekanye ariko rero mukamuzi abandi bari hanze yego twebwe twari dusanze turi hanze ku bizongora n'izitaraba mugabo hari abandi badusanze hanze kubera izi ngorane ziguma ziyongera mu gihugu ibyo rero nibaza yuko ikibazo nyamukuru ingorane z'u Burundi ntituzibona co kimwe ibyo rero ni intamba bikomeye
ico ni kibazo
nico gituma tubona yuko ikintu nyamukuru nicuko huboneka uburyo abarundi bavuga ati arabo bavuga ko bari bwafise amahoro arabandi mubona yuko bari mu ngorane zitagira uko zingana hakaboneka uburyo n'ukuri bicarana tukavugana ukuri tukavuga igituma izi ngorane zama zigenda zigaruka ntiduzitorere
inyishu uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose
umuntu akarindira ngo hariho bamukapa babonge bibiringo ngo hazoboneka inyishu rero nibaza n'ukuri yuko inyishu izova ku Barundi
uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushe nka defense rugema ikibazo
ngo byose bizova hanze
muravuze ikibazo gihambaye cyo kuvugana ukuri ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko ariko imbere yaho rika tubaze mushe nka Nyangoma icizera afise cico kiringo congiwe umwunganirizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania tugakwijamo Nyangoma yo nawe
urakoze kuri ico kibazo Frederico twarumvise yuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu barongoye ibihugu bigize EAC bagize inama igirana hirya y'ejo hanyuma barongera mu ngingo bafashe n'uko bongeye ikiringo umuhuza kugira ngo abandanye agerageza guhuza abarundi nyakubahwa Perezida Mkapa igituma babigize ngira ngo nta n'umwe atumvise yuko umuhuza yari yagombye gutanga imihoho hanyuma baramwigingira asubira kugumaho kubera iki yarabivuze muri raporo yatanze yuko mu bo ariko arafasha kandi abyemerewe Rugema avuze ibibazo bizotorerwa igisho n'abarundi nyine nitwe tuteza kuganira hagati yacu rero aba ariko arafasha twebwe abarundi hariho abamugoye abansi kwitaba ibiganiro canke babyitavye bakaza ntihagire icyo bashika ko bagaburagiza abandi kuganira aho rero nuvuga hanini ni leta ikindi babitumye cyabitumye nuko ibibazo biracari byose nta kurimira rero kugwiri ngira bagombye gutanga umwanya basubire bagerageze barabe yuko leta iriho mu gihugu ubu yuko ikebuka abandi bose baricebutse ikitaba ibiganiro ibibazo biriho nkabi hakane wo nyakubahwa mwatubwiye akora mushagaje bw'intwaro hagati kandi ajeje bya patriotisme kwigisha urukundo cyane cyane urwaruka rw'igihugu iyo kwirengagiza nta ndawishi mwotsi ingiri kirasha yabivuze rugema abantu bariko barahunga ibihumbi amajana abandi bapfa
kwitaba muze muramenyesha ngufi ngufi ko muri batatu hanyuma
mvuga ngufi ngune ko nderekana yuko ibibazo biriho nta mahoro zabura mwaramaze kumva agenda mu mazi iminsi mwumva iterabwoba riri mu gihugu cyo gufundika abantu ngo bazotore ego ngira nta n'umwe utumvise umutanteri wi muri komine gashobibyo yavuze ati
Utazotora yego nuko ne numutwe nibindi. Ego nyangwa tukiri kumwe bwe nyene mushiga ntanyangoma tukiri kumwe bwe idefense rugema yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kuvuga n'ukuri kwitaba ibiganiro ni ikintu kimwe kuvuga n'ukuri niho ni kindi muri ico gihe ico kiringo cyongerejwe abarundi barakwiye kuvuga n'ukuri bakavuga ingorane nyakuri zo kumuzi zituma yecose hamahari indyane mu banyapolitike ikana barundi.
Ego icambere mu kugira bavugana ukuri nuko bemera yuko hari ingorane utemera ko hari ingorane muzoshobora ico nico niko kuri kwa mbere twatuza gushikako ikigira kabiri harya mu biganiro nk'ibi kugira ngo bitere imbere bigira ico bivuyemo nuko cane cane uyitwa kwavuga kwakomeye uwo kandi akomeye ni leta niyo ba mbere bagira intambwe ya mbere ati twebe turabona yuko twarabihijya no hino tubona yuko bikenewe ko tuganira koko naba tutavuga rumwe si kuvuga kuganira gusa n'abagenzi n'abakunzi aba wibaza ko mudahuza ababa babupuza uti njyewe ngira ndabumvirize tuganire niho n'ukuri gushobora kuboneka kuko igihe twaganira i Arusha gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri murabyibuka twaramaze amezi atandatu dushwana n'ibiki hafi ndetse umwaka ariko turahava turabona yuko turaba dusa abaje Arusha ari abarundi bose abantu baremera rero kubwizanya ukuri hajya amasezerano yo Arusha si byanditse cyane cyane na gasima akagesho kavuyeyo ko kuganira ko kuvugana ukuri birashoboka kuko twarabyigeze igihe nitangishwa ko twavuze ukuri kweri twaraguseruye mu biganiro by'Arusha nibyo bituma tutashaka yuko uko kuri kwari kuraboneka hagati y'abarundi gusubira inyuma
ikibazo cyo kuvugana ukuri ikibazo cyo kuganira hagati y'abarundi ni ibibazo tuhava tugaruka ku mukanya ariko nashaka mbaze n'umushya ntahe ntahigaje Terence atubwiye niba nawe icyo kiringo afise akizera ko muri iki gihe abarundi bazoteba bagapfundika ayo masezerano y'amahoro ika abarundi bakaruhuka araba ari hanze bagatahuka ika n'uburundi bugafata inzira y'iterambere duga kwijamo
murakoze cyane murakoze ikibazo muti mbega ikiringo cyongewe umuhuza mukapa mbega gisigurika ubwa mbere gituma abavuze kuvugana ukuri turabarundi n'ikintu cyiza cyane ikindi nuko tubanza tukemera yuko hariho ibiganiro byabaye mu gihugu kandi cyangwa icyo bishika ko aho abarundi barenga miliyoni cumi baserukiwe n'abantu batari bake benshi cyane abarenga ibihumbi mirongo ine n'umunani ku bihugu intara ibihumbi mirongo ine na bitandatu ku rwa komine hanyuma iki kiringo bazi ko ikibazo cy'uburundi kiri mu karere ka Afurika y'ubuseruko hanyuma kandi akarere ka Afurika y'ubuseruko karashoboye kwitunganyiriza ibyako aricyo gituma nibaza abakuru b'ibihugu n'ibyo bihugu byo muri ako karere muri inama yabo igira icumi n'icyenda yabaye kuva ku igenekerezo rya mirongo irindwi n'umwe kugeza ku mirongo irindwi na gatatu ruhuma umwaka basabye ko umuhuza Benjamin Mkapa yobandanya kugira ngo kumbure asozere ku tubazo yaba yarasigaje kuvuga rero ngo ntacyo turashika ko ku byiciro bine amaze kugira bibaza ko atari byo kuko mu biganiro biheruka muri azi yuko wenyine mu Rwanda kuri raporo yatanze yemeza ingingo nyinshi avuga dushika cumi n'icyenda avuga ati ibi nasanze mwese imari zose mwabihuriye ko bari kureba twari turi hariho n'ibindi yavuga byo kumbure bishika cumi na kimwe by'ibibazo kumbure tutahurira ko ariko n'ibyo ku ruhande rwa leta twe twari twaserukiye twasanze n'ibyo bibazo bishika cumi na kimwe yavuga tutahurira ko ibishika icenda bitomoye kandi tujemera nuko gusaba nyene rya gufata raporo yiwe hanyuma murumva yuko irisha rimaze kuba hari cyabe cashitwiko bamuhaye ngo kagiye rero kumbura akavuga ati ngaho kangonongo no gasigaye doneza bikagenda gute bikagenda gute hanyuma nuko nibaza bimeze n'ibisanzwe hanyuma kandi na cyane cyane ko mu byo leta dusaba turamusaba ko rituri duhakana ibiganiro kuri tashaka kubandanya turaba kwishyura no kubandaniriza naho atoba yarushaka abandi Bujumbura cyangwa mu gihugu kugira ngo aduherekeze mu kwitegurira ayo matora urumva rero hanyuma ikindi nuvuga mbonye ko hari ikibazo gikomeye aha bavuga bati leta yagoranye ntabwo leta yagoranye ku isi nzima mwese murabizi yuko iyo umuntu asohoye umuheto mu kuvuga ibigwanisho agomba gutembagaza ubutegetsi ku ngufu yafashwe ingene bigenda iyo yirutse agomba arondekwa n'ubutungane ikibazo rero harimo abanyamahanga bari babafashije bakoranye nabo bakaca bagomba kubagira bera mwarumvise muri Turikiya bagomba gutembagaza ubutegetsi mwaraza aho byo kugira mu bihugu byose imanza baciwe n'ingene bimeze kandi aho ni ku isi ikavuga iti dufatira abantu bose icyo nishaba ntayiri ntama mirimo
hari ikibazo
bashaka kwigira intama kandi bari mu bagomba gutembagaza ubutegetsi bamwe barafashe baraciye ububanza abari bashaka kwicuma hariho abantu batarenga 34 barondegwa n'ubutungane abandi barundi bose niba badufatire abarebe n'ubutungane iyo bari baho gutunga rwundi baciye urubanza cyangwa bonyine bafata baciye urubanza
ariko
ko bidaca bihera ikibazo ya barundi barimenyeye kwama bihi gutegetse ku ngufu baca bigira akamenyero
reka ndabasabe bumpe inyishungu fingufi mushya ntahe
ngo bicare bakozije ariko abandi barundi bose bafite dutandukanye
inyishungu fingufi murabe ku masaha muze muragira umuntu tumwe ku nyishungu za bamukoze kugira ngo turabe ko twoshobora kuvugana ku bibazo byose dufite ego hari umushya ntahe nyango bavuze ikibazo gihambaye cyane gose avuga ko leta ari ikomeye ariyo ikwiye kugira intambwe ya mbere igihe cyose hari nk'ibiganiro nk'uko muyizi mu bahinga banonose vyereke ibuga ibiganiro hariho bavuga ko kwari gutora inyishu hamwe wese umuntu yumva ko yatsinze ariko gushika ubu nibaza ko bari mu biganiro bose bafashe inkingo yo kugira ngo eka twese tuburiremwo reka intambwe leta yogira muri iki gihe kugira ngo muri iki kirengo congerejwe haboneke amasezerano y'amahoro ni iyi kubwanye
leta ntiyigeze hakwira intambwe nakubere ko n'ibyo yise divirijanse yo tumvikana ko gushika iyi saa tari bazo leta yabyemeye none se ukivuze yuko umuhuza yari hawe ko raporo ntituzi mu byo yashyigikije bakuru b'ibihugu yabishyizemo ko ni mu byo yise ko tutumvikana ko leta ibyemera kuko urwo rwandiko ukwemera muri ibyo yavuga urese 19 avuga bose bahurira kereka harabaye inavuga ikomeye sinzi ko ariko yabitanze ko raporo hamwe yo yabitanze ko raporo aho basigaye ibibazo bingahe kuko yarayunguruye wenyene ibyicaro bine yari amaze kugira arerekana neza utwo twa dusigaye kunonosora leta twavuga tuti utwo tusigaye twabahaye ikaze tubashe kutunosera n'i Bujumbura tukaduhera heza no kuba dushaka ibiriya bikabandanya ibiganiro mugabo kitabuza ko igihugu kibandanya kibaho kivuye yuko abarundi baguma bakora imigambi y'iterambere leta yigeze intambamye ahubwo habaye intambamye n'abantu bagomba gukora ikitegetse kuva ku isi aho ufata umuntu yasohoye ikigwanisho mvuze ko mwishaje kandi leta yagombye gutegurana n'ubutegetsi atabwo byabaye ku isi nawe muri Amerika birashoboka ahubwo rero habaye intambamye abantu bagomba gukora icyo bita impunite bipfa kudahana ibyaha bagaca bandika impunite mu byo basaba kandi kudahana nta kintu leta yigeze yanga mu biganiro kwicara n'abarundi bose atari ukivuga iti dufatira abo bantu banirwa n'ubutungane ndagutegetsi tubahane abasigaye bose twicare ibyaha bihanwe ariko ibiganiro bibe bisozegwe atari uko naho wamvuze yuko ubugura ubushe bwose mu Burundi ubutungane bugahagarara kugira ngo inkozi z'ikibi zitameze zivuga ngo ndakora ibikayisha nsaba ibiganiro ibyo ko bari gutesha agaciro ubutungane gutesha agaciro imibereho y'abantu no kutubahiriza amategeko bikomeye indaba kudahana ibyaha
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Elize mwenda kuri yo mwiriwe neza
iwe neza
muri hega Elize
ego ko uno mwanya ndi mu gisagara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ego nagomba mvuge uno munsi utego tuganiraho
ego
nagomba mbaze kwanza mushikana ya Nyangoma ega ikibazo cha mbere ndakiro cyo kwa Nyangoma nagomba mbaze ega Nyangoma wewe uhunga utanguza umuhari ndende kajya mu ishyamba bari muhunze bahageze kwica umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Mbega abamwishyura kijya gihe uno munsi hari abo bakijegeye. Mbega uno munsi muntu menga uno munsi nibo muri kumwe ngo muri kumuharanira ngo amahoro mu gihugu. Mbega byagenze gute mukundane kandi ugamba aribo babateye guhunga? Mbega uno munsi urabona abo babateye guhunga bwa mbere yuko aribo bashobora kuza imbere mu gutora inyishu ziri mu Burundi uno munsi? Ego ikibazo cya kabiri ndakibabeza kwa umushikanahe avugira ubushikakazi bw'intara yo hagati mu gihugu Silasi. Ego nawe ndamubaze nimba tutihenze yoba yarize ikintu bita confrivez batare nimba yaracize. Mbega hari ahantu hize yuko kigeze gitora inyishu? Hanyuma intererano nagomba mbwire nyene Terasi, njyewe nk'umunyagihugu mutoya idogera leta cyane kuko iriko yita mu bintu idashobora. Ikibazo gihari si ikibazo cyavutse mu 2015, ikibazo gihari nicyo n'ubundi hariho abantu abazungu, nuvuga abazungu bashaka kuguma bafasha abantu bateje ibibazo mu gihugu kuva mu myaka ya 60 mbere na hambere yaho. Bashaka yuko aribo boguma novuga bafite ijambo mu gihugu. Rero igituma mvuga yuko ibyo leta iriko yita umutego ishobora kukemura ikibazo gihari, ahubwo ntiraba ingene ihindura ubutumire, ukuntu ubutumire budotegurwa bongera ibwire n'umuhuza mukapa, kuko sinumva neza yuko odifax yatanguje imigumo ku 93 akaba n'ubu yahagarutse mu 2015 nabo yatembagaje ubutegetsi yuko aribo bazotorera inyishu ibibazo biri mu gihugu.
Murakoze Elizere, ka dutangwe ku mushikanahe Nyangoma ikibazo mwabanje duga ku ijambo mu kanya gato mushikanahe Nyangoma.
Ego avuze yuko narunze nkashinga CNDD murabizi iyo irongoye abo n'abantu biyongoye kuri CNDD bacabiyite kino kintu bise CNDD FDD ako nakaciyemwo. Rero abagira ati hariho abagandagwiye Ndadaye batumiye hadukugwa mu gihugu, hanyuma avuga yuko ngo abo twoba turi kumwe, ariko icyo ndavuga ko ubu abari ku butegetsi nabo barongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bamaze imyaka 13 ngira ngo biharije ubutegetsi bw'igihugu. Nari nzi yuko bari kuba baratanguje imanza kugira ngo bashobore gufata abo bose bakoze ishado bugandagura umukuru w'igihugu Nyiricyubahiro Ndadaye Melchior. Ahubwo icyo kibazo wewe rero Elize umbajije n'ugitumbereze ukibaze cyane cyane abo bari ku butegetsi bafise inzego za leta bafise ubutungane bushobora gutohoza bugashobora gufata abo bose bafise uruhara mu kugandagura umukuru w'igihugu Nyiricyubahiro Ndadaye Melchior. Ibyo nabyo by'abazungu n'urwitwazo. Abadiktateri benshi muri Afurika iyo bashwanye n'abazungu babashizeho nyine ubura baca bavuga ngo abazungu baduteye ibibazo, kandi si ibintu byakanye nta wese ubijya kubimenya. Ingorane ibihugu byakoroni ibihugu byo muri Afurika byaduteye bigifite ingaruka mushika n'ubu, ariko ntitwokwama tuvuga ngo n'abazungu n'abazungu. Abazungu si bo bari kubarirukana abo bantu bahunga barenga 1000 hafi inusu y'umuriyoni bari hanze. Ibyo ntibyakozwe n'abazungu. Ibyo rero bifite ingorane ukagomba kubihinurira ku bazungu aho kubanza kubitorera umuti aho ni ukuyihenda cyane.
Ego mereka tubaze mushanahe Terence Nayiraja agira icyo avuze ku byashikirijwe ku kibazo cyashikirijwe na Elize Ngenda kuri
kujya kujya mu kanya gato. Kubera hari akanshi ibintu yavuze ngo yoba yarize nico ntakurikiranye neza ugasira mu gatoya cyangwa ukasubiramo.
Yari yavuze ko uwo warize ibintu byerekeye gutora inyishu z'amatati, akaba mu majambo make avuga ko leta ari kuyita mu mutego ingorane zatangwe kuva kera, ingorane z'u Burundi, akaba asaba yuko ahubwo akabasaba ko
kiwe nkuko bivuze ingoro ya leta ntivuga yuko iyo yaje atuye mu gihe cy'inyagata n'ibyo nabyo twashe hariho n'amaraporo amatayo bagiye bandika ngo ingorane ubu ngubu bwatawe kujya mu ngoro ya 2015. Oya, nibaza ko Nyango Makuza yatuboneye izuba azi ingene byagenze n'amuko aba yabonye mu myaka yarenganye nta n'umwe atazi ingorane z'ubundi zatanguye igihe abarundi bandi kwikukira haganaguwe incungu yo kwikukira kwa Gasori nta n'umwe atazi ko ibara ryaguye 2035 igihe baganagura abashingamateka bose batowe nta n'umwe atazi ibyabaye 2022 aho Nyango Makuza ahunga abejo wundi ava ngo ashike amajyane arabigiwe nyine amakuru ubundi bwawe ni 2022 ava mu ntara ya Burundi n'ahandi henshi byari kwikiranye ibihumbi uyu miliyoni y'impunzi ntangira ngo bahunze abandi bakicwa ibintu byo mu gihugu cyose iyo abacyari kibazo ubu munsi tuko turavuga cy'ivyo ivyo naho ari mu gwisevere washite umasezerano yarusha kuko abarundi barumvikanye ivyo barundi amasezerano mashasha twari tuyatahura kuko amasezerano arahari ahubwo tuho turashyira mu ngiro gute mu gwisevere kuri abitohoza ubyegeranye nabo kwibaga 8 ntigana marangara icara na gatatu kabaye agahomera bumwe barabiyi abanyanga mavuga yo su umunsi bahuze yatwaye n'ubushikiranganji bwo gutahukana ibintu bishogiri imwe komeshe n'abantu bari mu gihugu kwinda daye arabije ari kurikiranye ababona abantu bakiye beje ubundi bahuze 2015 kuri rya kuri kigombe kuba aha rero mugoze ko tureta ico kibazo nagira guhereke ko mu Burundi ni je rero cyo guhindura ingendo none ko hagiye hari amakudeta abandi badikubita abantu bica abandi bahunga bishe tubana niko nyine n'umwe munsi bayikubite ngo dusha twicara n'abantu bibicare ku bibazo mugabo ivodiki umwicanyi asa igwanisho agomba kwiga ubutegetsi ku nguvu ahamwe n'amategeko ivyo ni ukwiteza kugenda leta rero ntavuge ngo yihenze icyo kibazo ngo biriko birakorwa biriko biregeranywa intara bamaze hehe intwari ibintu ngo birenga ijana bagiye hehe za Murambya wari za Makamba reka ukuri kuzumenyekana ababikoze n'amakuba urundi bwabonye n'abahunze nyakuri uko bangana n'abishwe kuvuga ko kuri iyo dosiye rero ntiwoza kudebagiza abantu bagiye zo 2015 abo bundi bakaya cyane kubera kudeta ntoya sohotse igihe badafite ikibari ko baratsumira amatora yimirije ibyo bavuga barabizi leta rero mu gutora umuti yabizi bavuga bati ni iki kibazo cy'ejo bundi icyo cyo kiratomboye bavuga bati leta ivuga iti fata abapocisti mu baduhereze abasigaye bufite ikibazo wese twicara abarundi baraganiriye barasesa abo bashyitse abanyapolitiki hari ibyo bashyitse ko na mukapa yaremeye byinshi nibyo bamaze gushikako mu bundi yarakoze ntabwo muri ibyo byicaro bine n'ivyo yavuga ngo biranyuranye he turabyemera abatemera ko atari ibyo n'ubu tumuhaye ikaze naho w'ibujumbura hari ibyo bisigaye babiheraheze ni ukuri ibintu biri ku murongo ariko biragera neza yavuga ngo imyaka 13 hari ibyashyizwe mu muntu wa severe uri kurakora ntibyandaye n'abandi iyo rero niba dakotohoje muri izi ntambwe za heza za sinede bavuga harimo n'abagize muri kuri tayo kuri muhishe ndatayi arigira we
yegome
se kuvuga ibyo kuri radio arizi kandi barahari kandi bari kumwe nabo
yegome
niri barabihaye umutamanyango batwara turamuba turamuzi ariko tuvugana kuri rero ngaha
yegome
kandi
Nibiye muri kuri zikani tudahimye n'abakanya kagiye mushya nta etrance ntiraja reka mushya nta defense rugema ikibazo cyangwa ibirego bivuga ko ari abanyamahanga boba bisuka mu byerekeye ibiganiro by'abarundi boba bahera abatavuga rumwe na leta mwebwe mu kivuga ko
egome ibyo zose nibaza izo ngorane z'ukwi z'ukwikeka abanyamahanga cyane ku kuvuga yuko bo babisuka mu ngorane z'u Burundi rero nibaza yuko n'ubu kibazo ndakigarutse ko nuko abarundi turamaze gufata intumbero y'uko umenga intumbero y'amacakubiri sinshatse kuvuga amacakubiri y'ubwoko mugabo mu ingene iyo hatwaye umugwi umwe usanga ugomba gukumira abandi ibi rero mu gihe abarundi tutagize urunani ngo tube abarundi ivyo z'ubwoko ngo tubishye ku ruhande kuko n'ubwo bwoko nta buzi yuka ibwo kugira twibuke kuba abarundi n'ibyo bintu bitabaye tuzogira ingorane tuzokama turi mu ngorane kuko nk'icyo kibazo bavuga ati abanyamahanga iyo igihugu gitekanye abanyagihugu bashize hamwe iyo hagize uwisukamwe baramugwaniriza hamwe ubu rero hageze aho abanyagihugu abarundi bamwe bavuga bati abanyamahanga bashigikiye urundi ruhande rw'abarundi. Ibyo bintu ni bintu bibi cyane, kandi nibaza yuko cyane cyane twamye tubigaruka ko leta itwara niyo nkuko umushinga na Nyango mayivuze niyo ifise intambwe ya mbere kugira itore inyishu kungurane zihari, kuko iyo abanyagihugu bataye igihugu isinzi ry'abanyagihugu ahanagira. Ndabibutse yuko ku ntwaro zose zabaye mu Burundi nawe twari bwigere tubona abarundi isinzi bahunze igihugu nk'uko biri ubu. Naho byari bwa kabiri, harabaye ingorane turabizi, harabaye ubwicanyi, harabaye iki, mugabo leta ntiyibuke yuko ifise abarundi isinzi bari hanze y'igihugu. Ubu leta niyibone yuko hari inzara mu gihugu, inzara ibabaje cyane kubera murazi yuko amahera ingene yataye agaciro. Ubu nta muntu akizana ubutunzi bwiwe mu gihugu cy'u Burundi. Ubu murabona yuko ibintu sinzi mu turaganira n'abari hagati mu gihugu bakakubwira umwembe wama ku giti kiri Bujumbura ubu bw'ibihumbi bitatu. Ibyo bintu ntibiterasone. Urumva rico nashaka gushika ko ngaha nuko tworaba neza ingene abarundi tubanza gusubiza hamwe. Ibyo byuko hari abatwara baguma bagiriza abari hanze kudeta cyangwa iki, nibaza abo bantu bari kurushi. Kandi ukuvuga n'ukuri ni iki, murazi yuko mu Burundi amakudeta amaze kuhaba n'igishyo. Urumva rero ntitwofatira, ntitwoza turafatira ku ngorane tugezeho ngo twibagiriza kahise. Rero niyo navuga nti tuvugane ukuri turabe igituma n'izo kudeta ziguma ziba.
Ikibazo cyo kuvuga n'ukuri n'ikibazo gihambaye, ndabona ko kiguma kigaruka umwanya wose n'ibindi byanzwanaga. Ariko reka tubanze duhe ijambo.
Urumva rero aho icyo kugira dusozere, nagomba mvuge yuko cyane cyane ku ruhande rwa leta ari uko bogira intambwe ya mbere bakaraba iyo abantu bari kubaraganira umwe agira ica heba uwundi akagira ica heba bagahuriza hamwe. Nayo urabona ubu ingendo ihari umwe agumiriza hari ati ngaha sindahava, ashaka kuganira n'uwashaka. Iyo hageze kuganira naho ukamenga bazi ibibazo baganira ibyo arivyo. Ibyo bintu byo kudondagura ibibazo byo kuganira si byo abanyagihugu bakeneye.
Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose. Muri kumurashiriza mushyema he Defense Rugema Deka, turazigira kwa mukanya, kandi ndabasabe muze murampa umunota umwe muce muraba ku isaha mutanye inshuzi ekazi zitarenga umunota umwe muzaba mukoze. Reka ariko tubanze duhe ijambo Elia Sengiyumva. Mwiriwe neza Elia, muratwumva? Ndabona telefone ya Elia itari itaboneka cyane rwose. Reka tugaruke ku mushya ntahe Nyangoma. Nyangoma, hari ikirego cy'amashagarutse leta ikunda kugushikiriza muri iki gihe ivuga ko ariho abashatse kugira ku detayika n'abanyamahanga bari kora bafasha muri iki gihe. Abo banyamahanga akaba ari bo watuma abo mu migambwe itavuga rumwe na leta bagabanya leta badashobora kuja kwicara hamwe n'ubutegetsi ngo baganire bavugana ukuri nk'uko byamye bitegwa kamo muri iki kiganiro. Duga ku ijambo musubize kuri izo birego.
Urakoze, barihenda cyane rwose. Ubwa mbere hoho kuri abo bagize kudeta, mbega murabye yuko hariho rero abagiriza yuko iyo leta nayo nyine yavuye muri kudeta y'ugusenyura ibyo shingiro Nkurunziza yahindura iriya manda igira gatatu adafitiye uburenganzira. Murabye yuko ibyo biri mu kibazo nacyo nyine byatezwa kwigwa. Ibyo rero
ariko mushyira nayo Nyangoma, murazi ko hariho sentare yo mu Burundi ikurikirana ibwirizwa bashingiro. Murazi ko yaciye urubanza kuri icyo kibazo aho ntimwubahiriza ubutungane.
Turazi imanza za ngondagonde zicibwa ngaho hirya no hino, ariko rero kuri iz'abanyamahanga abantu bakunda kwitwaza nibyo abantu kugira nk'uko Rugema yabivuze, igihugu cyose abanyagihugu badafise ubumwe abanyamahanga baravyisukamwo haba ku rugero rwa Afrika haba ku rugero rw'igihugu
cyacu ubwo bumwe rero urakenewe mu kiganiro cy'Inyangoma
nico gituma dutegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bose basubire hamwe basubire bumve yuko ari abarundi kuko tugiye mu biganiro imitima iri mu nda imitima
iri hamwe nibyo
bahuze bose none je hari kudeta nagiyemo none ubona gute ugiye nshobora guhunga igihugu cyanjye cyanjye
Beka mukanya turasaba mukanya mushyana n'inyangoma turasaba mushyana n'iteransagire ico yishye kuri ico kibazo mushikirije ariko reka tubanze duhe ijambo Gilbert muri neza
Ndi wose
izina gikirundi ninde
Ni ori mbere
Ni murasiki kibazo murasiki cyumviro
Ni nererano
Yego
Desha akuvuka ku kumuza abarundi mu kapa umuda w'abarundi mu kapa akazira karangije mu bisanzwe rahegeje gusa hari abantu bamwe bakiriko baramugora arabo nyine banyangoma bibereye hanze hari ibindi ngoma bamusaba ko yoshyira mu ngiro mbwa bisadopfa bikunze atashaka kubasaba yuko ubwo bota uko tukubaka igihugu tugategura amatora y'ibihumbi 2020 Giranga tagende neza bake kwa bavuga yuko leta dufite atari twitoreye bakuje bintu kuri bakore mu mutwe
murakoze
gatya no kandi karako murakoze
murakoze Gilbert ni hori imbere reka mushyana ntahiraje amugice muvuze kubishikirijwe na Gilbert ni hori imbere ariko muce mwishura n'ikibazo nyangoma yabajije mukanye gato cyane rwose urabe kwisaha umunota umwe
reka nokora ko ari ibintu bavuze by'ibiti biti impunza atari byo ngera bigaruke ko nagomba gushimira Gilbert ko nze yaratanze ibyo barabizi arabizi yuko Sentare y'Ubujumbura cyo rubanza niyo mukare ka Afrika y'ubuseruko numva zose ntibazemera kubera bazayo manyanga bakoze hanyuma mu nkungire iri de force ndaguha umuco ibiti yavuze ngo niho abihunga abantu benshi umuntu uri mutumwe umenyesha makuru ishamba yavuze ngo abatu n'abatutsi arusha iranditse ingene bagabo ubutegetsi biratomoye kiriba nabisigura musanzwe mubizi kandi ibyo byubahirizwa ico ni cyambere ivya makuru guhita byitwaza nuko bimeze icyakabiri nashobora kuvuga ko ari abantu bagihunga mu nkundire kuva mu 2002 gushika mu 2012 hahungutse abarundi bangana 153,000 n'abantu 182 bakiwe na se gushira ko abarenga 45,000 birukanye mu karere uteranije ni 361 n'amajana 8 n'abantu 182 hari habarenga 1,300 itari yatandaya dukenukira cyane yahaye ubwenge gihugu ubu bamaze kurondoka ushizeko n'abantu baba hafi 180 agacepa vuni bagihunga abantu birababaje birababaje kuko abona abantu bake barahunguka muriko mbaregera agacavuga ngo niba bihunga abantu ngo bacamajane umwaka ibyo sivyo yashikirije kwari gutanga umuco no guhashyira ibintu ndikoda kubwira uzobisangayo uko n'ukuri kugaragara nago mva twubye ntibabe bahendwa leta yatahukanye kuva indwara zabaye uretse ibi uretse abashasha bari ngiye bagira bidoyuka kuzana twebwe no kuvuga yuko yatahukanye abantu barenga 178,000 bari bahunze cyane ahiburasi danse ngo bagumyeyo abaheze mu Bubiligi abaheze muri Amerika n'abagiye ahandi reba takwiyo dosiye dosiye rero n'ukuri kugaragara kuri ibyo bidukorane mu nkuvu kubyabaye mu Burundi hanyuma nishobora kuba gutara kumbuco ikintu cyo bariko baravuga bati ngo leta ngo yashyize na kudeta nyango bawe niba ari umudemokrati aje kugaya abanyagihugu batoye inzego zihari ubu aba rero muri politiki akivuga uko sinibaza yuko yiteze ko bazomutora mu 2020 ivyo nakamara amaza leta iriho mu mategeko yemewe n'isinaoni akare kasi kari butoro karabyemeje amasenari yo hanze baragiye baratsindwe ivyo musanzwe mubizi kuvuga yuko leta yari mu Burundi ariko kugaya abarundi kandi abarundi burya ingufu zabo zihariya mu isanduku mu matora kandi n'uburi ko bizogenda
ibyo
nagomba kubahereza abantu baciyumvira ibintu bene ibyo ntibikunda na gatoya niko bimeze kandi umuntu yibaza yuko baraza barasohora amabuye bagera bakuvugeta batabishyira ngo ni ibiganiro ondwa kaseromite tudahinduye ingendo n'umuhuza muri icyo gihe bizamugora nawo nico gihe bizoyigora niko bizogenda ndakubije kuri kuko ubundi busabagende bufeshe uti nanza ndikwirica abantu twarose umwimbo kwiwa buze ibintu byindana nibindi
ego
turasegereza nibiharo cyari yasohoye sivyo twaravyamije muri leta kandi niko bimeze ubu ifungurwa nijya nawe
ndabaguhunguka
no muguhera mu kwa mbere twakiye amajana 35 mu kwezi kwa mbere ubu tumaze kwakira abari 1,500 n'ubu kuwa kabiri ejo tuzokwakira kongwa kuwa kane tuzokwakira indi yake ngwa yamabanda abarundi bariko bataha mu Burundi ahubwo duhamagarira na mutamanyangoma nta butore wiko mararonde murondera natahuke dufashe kubaka igihugu
ego mereka murakoze reka ndo imbere ku hijambo umushe nahe il defense ugiye mareka tubanze duhi jambo Philbert muri neza
niriwe
izina y'ikirundi ni nde Philbert
oye sinjewe ntabwo ndi mu Burundi ndi mu Rwanda
izina y'ikinyarwanda ninde
nitwa ndayambaje
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni igitekerezo nashaka guha abavandimwe b'abarundi
yego
nibyo byose birirwa bajya nk'impaka ngo umuhuza ibiganiro n'iki abarundi nibabanze bagira umutima woroshye bo hagati yabo bakundane nibamara gukundana ibibazo byabo bizajyaga naho umwe arajya akumva niwe ufite igisubizo cy'Uburundi undi akaba ari ufite igisubizo cy'Uburundi aba banyagihugu cyane cyane birengagize abanyapolitiki ko abanyapolitiki bo hagati yabo barapusanya bashaka ubutegetsi abarundi bato bato nibo babigoma babare ibihumbi biri hanze hanyuma wumve ngo abarundi ngo umwe ati turashaka gushyira ibintu ahabona hahe umunyagihugu muto niwe wenyine uri kubigwamo babanze bumva icyo murakoze
Philbert ndayambaje impanuro zisa ni zashikirijwe kandi na defense rugema reka kuri mwebwe nyine defense rugema mugira icyo muvuze kubyashikirijwe na Gilbert niho imbere reka muce muri mugira n'icyo muvuze kubishikirijwe n'umushyira nahe Philbert ndayambaje duga ku ijambo mu kanya gato
sinakurikiye cyane ibyo Gilbert yavuze sinzi ko ngo
Gilbert avuga ko ibiganiro akazi k'umuhuza karangiye ko abanyapolitiki bose akwiye gutahuka ibiganiro kabandaniza Burundi kwa kazi k'umuhuza karangiye muri rusange
ego me ibyo ni byiza nibaza ko ari interano yatanze mugabo rero murazi yuko leta iguma ivuga yuko ari abarundi bate bagize imidurumbanyo mu kwanka kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu abo bantu rero murazi yuko mu bisanzwe n'uburenganzira bw'umurundi kuvuga ikintu uko akibona kandi ntakizire gushikaho yo igihugu ciwe c'amavukira agahunga kubera yagize icabuze urumva rero ngaha ico nashaka kuvuga nuko kuvuga gusa ngo abarundi nibatahe canke ngo bariko barataha nk'uko umushinga nahe Terence aje gushikiriza nizaba ari byo by'ukuri abanyagihugu bakaba ariko barataha kandi bakerekana yuko batashe kubera amahoro ari mu gihugu ivyo byari byiza cyane nta utobishyigikira mugabo rero no kuraba yuko ubwoba mu banyagihugu araba ari hagati mu gihugu nabo bari hanze mu gihugu bagataha bagashyira hamwe kuko ubu hagezaho umunyagihugu asigaye atinya mugenzi we munyagihugu bitewe n'abanyapolitiki
idefense bwanze
ibyo rero twibaza yuko
mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana kuri mu 2015 abarundi barasubiranyemo bararyana ariko kenshi na kenshi abarundi bavuga ko indyane zihaba cyane cyane mu Burundi igihe hegereje amatora n'igihe mu matora n'inyuma yayo abarundi bavuganye kuri botora gute inyishu idefense rwe
ego no mukanye gato cyane gose ko izore turazi ngene yamatura yegereje canke nizo biganiro iyo babigiyemwo nkuko bizwi bijamwo abanyepolitiki batwara imigambwe nibo bajimbere bikitwa yuko serukye abanyagihugu ubwo rero iyo habaye inkomanzi na gato y'abanyagihugu nibo bagwa mu mporero aha rero nibaza yuko ubwo abanyagihugu ubwabo ntacho bapfa na gito mugabo y'abanyepolitiki batumvikanye ni usanga ibintu bica bija mu banyagihugu kandi bitewe n'abanyepolitiki rero twovuga yuko no muri ibi biganiro abarundi bariko barabigira kandi n'ubu ndabisubiyemo ingorane ni z'abarundi ntitubona igituma tuguma tuvuga tuti reka turindire abahuza turabice bashikirije canke bagize iki ivyo n'ukuri nibaza yuko ico humuriza abanyagihugu ni cuko bobona abo banyepolitike bicaranye bagashira hamba bizo ariko barapfa mwe bakabona bicaranye umushinga naye nyangoma bakabona yicaranye ari mu gihugu ariko araganira n'abandi hariho nabandi ivyo bintu byo kudadaza bakavuga ngo uriya ntituganira ngo kubera ibi nibi nabiriya ivyo nivyo biteye intambamye mu gihugu
ikibazo
aganira abafitaniye ingorane ntiyaganira abantu bashize hamwe abari muri mu Burundi uno munsi baravuga ngo ibiganiro ngo byarabaye mu Burundi ngo ibintu byose amahoro ni wararaye n'ibiki n'ibiki ibyo bintu nibaza ko ari gufatira uruhande rumwe ibubahukane bajye bafite
icyo kibazo gihambaye cyane gose muri kamashwiza mushyanahe defense rwema
abo nibo bakwiye kwicarana
reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya America turi kumwe na Vincent muri neza muri hehe Vincent
ningari Kigali mu Rwanda
Kigali mu Rwanda murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagira mvuge nge nerera no mbega ko bibazo bihanze Burundi cyo ndiko ndabona nuko Burundi bo bwabo ntiba tarukundo bafitaniye bo kuko cyambere leta niyo igomba gufata iya mbere kadohoka ama ibiganiro bikabona bigakunda ko leta ariyo se nguvu kubanyagihugu kandi shaka no kugira ngo babeho neza gomba gutora uwo muti biciye ko shobora kudohora hama abo banyepolitike baba bagirizwa yuko bagize kudeta barondirwa n'ubutungane bakabarondera hama abo nabo bagataha bakagira ibiganiro ariko bidasa na biriya leta yatunganyije ikintu mbona ko ari wo b'umuti ikindi rero leta nta rukundo ifite abanyagihugu kuko uri kuraraba ko mu minsi iheze bariko barigisha gutora yego ama bakajya barafunga abandi bigisha gutora woya kumva rero ntihoza
ayo n'amakuru wiboneye canke nayo wumva
iyo benshi barafunzwe ku mbuga nkoranyambaga barafunzwe abigisha hari abatangwe kwigisha woya bakabafunga abigisha yego baka nta kibazo bahawe ijambo urumva rero aho ntibavuga ko ari ibintu ari amahoro nagira ngo mbaze mushinga nta nyangoma nk'umu inararibonye muri politiki ko yoba ubona kazoza inyuma yaha ibintu bizotiba bigashirwa mu buryo ama abanyagihugu bagatahuka murakoze Vincent
nyangoma muduye ku ijambo mukanye gatoye cyane gose ndafite ikibazo ndabaza mwese uko muri batatu mbere ku mwanya urambira
batagarutse ko batagiye barishura nabica ku mayange mukanye gatoye hishura n'icyo kibazo abajijije uyo mushinga ntaje
duga ku ijambo
ibi by'abataha icyo nuvuga akuje nikamurikwa mugihe hoba hari amahoro mu Burundi ntimuzosubire kuza guduhamagara ngo dutahuke ahubwo tuzobatanga muri kurima tuzobatanga n'imuhira mutaragodoka igihe kigira kabiri amatora mwaka 2020 Icyo gihambaye muri ibi, igihambaye ni gutegura aya matora, gushyira umwuka mu gihugu kugira ngo aya matora ashoboke. Mu gihe hari intwaro isa n'iyo umugambi umwe, hazohiganwa abandi, biragoye. Hanyuma ari wundi mushingantahe yavuze ati abarundi bakwiye gukundana. Ni by'ukuri nguyo mushingantahe Terence yari akwiye kucumva icyo kibazo, gushyira urukundo hagati y'abarundi. Byari byoroshe na rijya tuvuga ururimi rumwe. Hanyuma iki yavuze ko abanyagihugu bakwiye kugabanura n'abanyepolitike, ibi ntawo bishingira intahe, kuko abanyepolitike n'abarundi nk'abandi, abo banyepolitike bava muri abo banyagihugu. Rero ibyo rero cyane cyane ibi bijyanye n'urukundo nabishimikira ko mu Kirundi bavuga ngo umwerebwe bukuru ugakwira hose. Igihe rero abo banyepolitike bashoboye kujya mu biganiro bakerekana yuko bivugiraniye, ntangika urukundo ruzoca rutwara mu gihugu nk'uko twabikoze igihe twarika mu biganiro by' Arusha. Kuzoza ku Burundi Vensa yabajije kazoza ku Burundi, jewe sino kuhebura nibaza ko Uburundi bufise kazoza keza. Uburundi buratunze, tuvuga ururimi rumwe, dufise amazi menshi mu gihugu. Uburundi tubuze, abarundi tubuze gusa ubuyobozi bukunda abanyagihugu, ubuyobozi bubwiza iminiho y'abanyagihugu.
Ndabona kanya kagiye mushyana nyangoma, ndabona kanya kagiye
nibizokwamuko ntiwihebure rero pesa nibizokwamuko. Ibihugu byinshi byaraciye mu bihe nk'ibi.
Egome mu kanya mu turasozera ikiganiro kamo kabandanya gutegwa na kamo ko mu Barundi hoba urukundo. Hanyuma tukaba rero muri aka kanya turi kumwe na Elias Ngiyumva, imbere y'uko duha ijambo mushyana na Terence Ntahiraja na Inos na mushyana he turi kumwe na muri iki gihe turi kumwe na Elias Ngiyumva. Elias, duga ku ijambo.
Ndaguhaye mwiriwe neza cyane. Ko
mwiriwe neza mu kanya gatoya cyane rwose, ikibazo cyihuta.
Yego cyane. Se ubwa mbere hoho akarorero barakabonye, hariho intara imwe muri 18 zigize Uburundi aho umugwi wo kurekuriranira waragiye ukabona abanyagihugu babiri, umwe akamubwira ati yewe ndazi yuko ari jyewe nakwiciye umubyeyi wawe hamwe n'abana b'iwawe, ndakubabariye rero ubane dusangire mu cyuma kimwe, ejo nitwahura ngo izonjane kwa muganga. Ako karorero barakabonye, gakwiye kubera karorero n'abo bantu bama igihe cyose batarekuriranira. Murakoze
Elias Ngiyumva mushyanahe Terence Ntahiraja nagira mu gihe cyo muvuze ko byashikirijwe na Vincent tira kamo gasaba ko hoba urukundo, reka niko kamo kashikirijwe na Philbert. Kandi hanyuma gusozera mu majambo make cyane rwose, muce mutubwira n'ikintu mwiteze kihava kiva i New York mu nama iri kuraba, cyane cyane bava bihweza ikibazo cy'u Burundi cy'ukuntu ibintu byifashe mu Burundi. Ibyo bibazo bibiri mu kanya gatoya cyane rwose, umuntu umwe n'igice.
Murakoze, nagomba gushimira Vensa kuri bimwe mu bindi, kuba yuko leta y'u Burundi ifitiye urukundo abanyagihugu yobereka kubivuga, kuko sivyo. Navuga ivyo ati vyo mu Rwanda aho barasa ku mpunzi, ariko leta irakunda abanyagihugu. Nico gituma kuva ari leta igiyeho yafashe ingingo yuko abenegihugu bivuza ku buntu, abene pasoni, abana batanga amafaranga ku ishuri n'ibindi byinshi. Leta y'Uburundi rero isigaye itunganije kandi ikunda abanyagihugu, kandi nagira ngo mbese yuko uvuga yuko abantu bose bahunze ngo bari mu migumuko, sivyo? Sivyo na gatoya, harabye kubera ubwoba naba. Abo bantu bose muvuga bari hanze bakeya, atari abantu 3 n'abandi bantu bari butungane, abandi bose leta yuguruye imiryango. Ntibaza rero twiyumvira yuko neza hari abantu leta iri kwirinduka ko abacanti bariya, sivyo? Leta yarateye akamo, kandi turashima ko bakitanze, kuko kuva mu 2016 gushika 2017 haje abarenga 200,000 dutanguye n'abarenga mu kwa mbere haje amajyarandwi arenga, ubu naho hamaze kuza abashyigikiye 500,000 mu kwa kabiri, bariko barabandanya. Ubu twageze porogaramu na hasi irikorerwa mu Kinyegero.
Porogaramu
twakoze n'ishya mpuzamahanga UNHCR, nagomba rero kubahumuriza yuko leta iruguruye imiryango kandi irifuza ko abarundi bose babyifuza boza tukubaka igihugu. Ikibazo kihari gusa, umenye ko abanyapolitike bamwe bamwe abo bazi gituma bavyivangamo bemeye ubuki batekeka bagurisha ibintu babemereye kuza kwiyindira bitwara by'ubutare uwo rero kwera vuga bati ntibikuriyo tutayisenyuye kugira dushamaze twagiraniye ntibikunda niba murondera ibintu hirya no hino barasishije bagiye kwemera kugira ngo bagurishe igihugu ariko ntibishobora gukunda hanyuma rero uti mbega mwiteze iki munamirikira abadivyo mwose hariho inama twebwe muribuka yuko abarundi abanagiye gucacara y'ubujumbura haracirwa izibiri berekana aho bahagaze kuri rya raporo bashikirije bijya bijugu n'amafu y'umutekano yawe usanzwe yizi ibirimo byinshi bitari bikeye turamaze gufora itangazo ibyamaremene ntajya bisanzwe birimo harimo ibiri byo hakabamo n'ibinyoma bimwe bimwe biri muri iryo tangazo twebwe rero ababiteguye bakanagira uko umugambi bafite twatunze niyo umugambi basanzwe bakora kugomba gushyira kuhamba Uburundi ariko twiteze yuko nibategura ibintu byo kubeshya abantu nkuko twamaze kwerekana ukuri bidashobora kurengana kuko igihugu si byinga byonyine
bisa
abagenzi mukanya gati twiteze yuko ibiza kuvamo nibategura ibintu bibi atangingo ishobora kuhana Uburundi ishobora gusohoka niyo bituma rezo isyo ariko nibakoresha ukuri neza bikagenda neza yuko ishuti n'abagenzi bari muri iyo nama baza guhagarara neza kugira ngo ntihagire abarundi barenganywa yuko
kumbure
baza gufata inyingo zijyanye n'ukuri kuko nibakora ibifatiye ku binyoma abarundi hitro byemera
mukanya gato y'Defense Rwema akamukatewe ku rukundo hagati y'abarundi na kama mwagarutse ko nibaza ko mutafata umwanya muremure eka muce mutubwiye n'ikintu mwiteze mu nama iri kwibera New York mu kigihe cyane cyane yerekeye ukuntu ibintu byifashe mu Burundi duga ku ijambo umuntu umwe
burya abanyagihugu hagati yabo barakundana mugabo icyo kibazo cy'uko abatwara bo bakunda abanyagihugu icyo kintu mundi okwibaza nibyo kuko burya iyo umubyeyi mu rugo umubyeyi w'abana bose nta gitabwa nta gicibwa urumva muri iki gihe niyo umwana none mu muryango niyo umwana kugoye aguma mu rugo hanyuma mugabo ukagerageza kumuhindero ukaraba ingene umukurikirana mugabo iyo umwana yangaye akaja hanze umuryango wiwe ni butukwa ababyeyi biwe ni bo batukwa n'ubu rero
mugiye
tubona neza yuko abatwara Burundi abatwara igihugu bari bakwiye kubona yuko abo Barundi bari hanze biboneka nabi mu makungu kuko muri ubu biriko biraboneka neza yuko leta ariyo ifise intambwe ya mbere
mushyana he nyangoma namwe akanya karagiye defense mushyana he nyangoma namwe mu gico muvuze ku kamo gasaba kuba urukundo hagati y'Abarundi eka mwishuye kandi n'ibyashikirijwe n'umushyana he Terence nahiraje avuga ko hariho Abarundi bemeye ubuki bategeka bakemera ibyo badashobora kuronka muce muduga no kwija muntu bwiye ikintu mwiteze muri inama iriko ibera New York mu kanya gatoyi mufite umuntu umwe n'igice
kuri icyo kibazo cy'uko ibyo Terence yavuze ngo Abarundi bemeye ubuki bategeka sinumvise ibyo agomba kuvuga niyo bituma ntubwirwa ndakigaruka ko ariko amenye ko jewe ngirango ashobora kuba azi sinshobora nibaza n'umunsi n'umwe wo kugurisha igihugu ariko hariho bamwe basanga bagurisha igihugu bari mu gihugu bari ku butegetsi ni ugw'akarorero ko n'izahabu yari mu kigega ca leta ngira bayigurishije mwaka w'2000 muri banki nkuru y'igihugu mwaka w'2008 jewe nabwiye umushikiranganji ajewe w'ikigega ca leta yuko bariye imbuto ibi aho bafite abakone hanze benshi abategetsi ubona birirwa rubarwa bakabagorofa aho kugira ubuzi kugira ngo abantu baronke ubuzi bwinshi abashomeri abo bari ku butegetsi ahubwo nibo basa n'abagurishije igihugu kuva kera
amakonti bafite hanze murafitiye ibyemezo murafite ibyemezo
n'amashinga amateka narabivugiyeyo igihe bagurisha inzahabu zabiri hafi amajana ane yari muri banki nkuru y'igihugu urazogenda urazobitoza neza uzobimenya ariko uravye ubusuma buri mu gihugu itorigwa gisoko nkuru ya Bujumbura nta gisumba kugurisha igihugu n'abandi nawe gihe nta muntu nzi
ndabona ibibazo byari byinshi cyane gose akanya katubanye gato nshaka kushimira cyane gose mushyana nyangoma ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire ndagushimira we mushyana Terence Ntiraja ku kanya mwatwe kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika mushyana hi Defense Rwema turagushimiye namwe turashimiye n'abanyamanyu bi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bakabaza ibibazo n'ibagashikiriza n'ivyumviro turabashimiye mwese nshuti mwese mwaduteza amatwi turabateye akamo muwandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika twabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza.